kakali zibaka keino Iropano na bitu nalo MC Promotions Arara Wamuseja yutuire mu Arunga barunji binji Abine mituma nyinji Nakarazi nyinji Na mwane mchwa nyinji Na different sizes Abatuire na bambuza Gubito kundoha Kuzuro kubantumwe Akaruru nweka kwa zire Kuziriwe na heza Abani nubabiha Kuziriwe na mara Abaru njiba kireyo Zimiriwe na heza Nikukunda ure njidia Kuziriwe na mara Umutima kusimire Umutima kwanje baby Ukasime vyo kora Wakunde vyo yine Kubani vyo kukwenda baby Ningamba mazumadia Niwa huntura nindota Ninda hira na mgaro handa Niza kuguma niwe mpaka Rufu yonka niyeru kwa hura Forever and ever my baby Rufu yonka niyeru kwa hura Forever and ever my baby Kuziriwe na heza Abani nubabiha Kuziriwe na mara Abarunji wakireyo Zimiriwe na heza Nikukunda ure njidia Kuziriwe na mara Umutima kusimire
MC Promotions
The best on a list Ninyenda kugure na disk Kuzinire munangwa na twist Wakalevja na madara Umukwano wadara Tekume kagume amwe Tutuwa na mutuire mpaka
Kuziriwe na heza
Aba nubabiha
Kuziriwe na mara
Aba runjiwa kireyo Zimiriwe na heza Nikukunda ure njidia Kuziriwe na mara Umutima kusimire
Kuziriwe na heza
Niwe yo the best on a list
Kuziriwe na mara
Kuziniremo nangwa na twist Zimiriwe na mara